nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwe mwese bakunzi bakade nzamba agateka kawe sangwa ikaze mu makuru yacu yo kuri wa kane igenekerezo rya 9 ntwara 4 turi mu mwaka w'2023 naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu barenga 111 basabye impapuro z'inzira bagiye kuzironswa vuba byashikijwe na Martino Nintetse umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kuri uyu wa kane. Anatabaza ku mutekano wiwe ubonaho ni Pasteur Migwire Zakaria ho mu icengero rya Pentecote Kayogoro muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Ni nyuma yaho Migwire ashiriye ahabona ubunyonyezi bukogwa mu icengero rya Pentecote aho mu Buragane. Muganga Victor Hakizimana ajero karere k'ubuvuzi muri district ya Mpanda aradomwa ko rutoke kuba ari mu bazingamitse amavuriro yako karere kubera ibyo yagirizwa harimo n'ibiturire muraza kuvyumva murano makuru kwa ruguca ku mayange idonido ni mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Tatuye kwa mwiriwe ano makuru tuyahere mu makuru avugwa mu ntara ya Makamba ni mu manuko bw'igihugu. Ituka ziciza mu ishengero Pentecote misiyoni ya Kayogoro ni muri komine Mabanda iyo ntara ya Makamba. Pasteur Zakaria Migwire aheruka kwirukanwa aratabaza avuga ko ubuzima bwiwe buri mu kaga bivuye ku mwungere wa mbere Esron Izigama arongoye misiyoni ya Kayogoro aho muri komine Mabanda. Amakuru ava muri komine ya Mabanda avuga ko Pasteur Migwire Zakaria yandikiye buramatari w'iyo ntara kwigenekezo rya 3 ntwara n'umwaka amumenyesha ko umutekano we ubangamiwe kuko yashize ahabona suma bukogwa mu ishengero n'umwungere wa mbere Esro Nizigama akora muri iryo shengero. Ibyo bikaba byatumye havuka icuka kibi muri iryo shengero ariho hagiye hibonekeza ikugwa mu mabanga rya bamwe mu bapasiteri bagize iryo shengero. Abari intwaro muri komine Mabanda bakamenyesha ko umwungere wa mbere Esro Nizigama ariko ateza uruhagarara kuri uwo mutumba. Reka inkuru tuyibaze Valeri Mucu.
Mu rwandiko yandikiye buramatari wa Makamba Françoise Ngozirazana kuri uyu wa 3 ntwara 4 Pasteur Migwire Zakari avuga ko ubuzima bwiwe buri mu kaga bivuye ku mwungere wa mbere w'iryo shengero ariwe Ezone Nizigama. Ubwo rwandiko rwo gutabaza rwandikiwe buramatari rukanamenyeshwa umukuru w'igihugu abashingamateka batowe mu ntara ya Makamba umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu umushikiranganji w'intwaro yo hagati hamwe na bungere ba mbere muri misiyoni zose za Pentecote mu Burundi. Uwo mupastere agasigura agatotezo ariko aragirirwa inyuma y'imyaka 3 yirukanywe mu mbwongere hamwe n'umupfasoni wiwe akavuga ko ivyo vyose ariko arakoregwa ari kubera yubahutse kuvugira ahabona iby'abandi batinya mu gushira ahabona amabi akoregwa ishengero abakozi b'Imana batandukanye hamwe n'abayoboke b'iryo shengero. Pasteur Migwire Zakari akavuga muri ugo rwandiko amabi ariko arakoregwa mu gihe amaze imyaka irenga 30 ari umwongere muri iryo shengero. Uwo mupasiteri ashira ahabona amabi agera kuri 12 ariko akoregwa ubwiwe na pasiteri wa mbere Sironi Nizigama. Muri ayo harimwo isakwa ry'agasakisaki n'igipolisi rivuye kuri ayo matati gufungirwa icamaso mu rugo iwe kubera atamuntu n'umwe arekuriwe kumugendera kuko uhirahiye nawe aca yirukanwa mu ishengero hamwe n'ibindi byinshi. Impande y'ivyo Pasteur Migwire Zakari muri ubwo rwandiko arashira ahabona amabi akoregwa abandi bapasitori nkawe hamwe n'abayoboke b'iryo shengero. Ubwo rwandiko rwa Pasteur Migwire Zakari rukaba rwasohotse kuri uyu wa 3 ntwara 4 inyuma y'isakwa yakorewe n'igipolisi ku igenekezo rya mbere kuno kwezi. Ico gipolisi kikaba cavuye gihagarika abantu 3 kuri uwo munsi. Abo bahagaritswe bakaba ari utwara umugambwe SNDDD ku mutumba Karinzi ari naho misiyoni Kayogoro yubatswe ariwe Hatungimana Faustin urongoye urwego rw'inararibonye kuri uwo mutumba na Himana Lewis hamwe n'umufundi w'indimo kuri uyu mutumba nyine. komine abongba kababagirijwe ko bagombye kwankira igipolisi gusaka kumuhana wa pasteur Migwire Zakari ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro ngaho kuri uwo mutumba aho bemeza ko abakozi b'Imana hamwe n'abayoboke b'iryo sengero bama bahagaritswe na pasteur wa mbere Sironi Zigama atamvo ziboneka bigaheza bigatera umutekano muke haba mu ishengero canke kuri uwo mutumba abo nabo bagasaba ababakuriye gutorera umuti ico kibazo uruganda rwa Rajinzamba gateka kawe twarondeye buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana gira duho umuco kubigiye gukogwa mu ntumbero yo gukuraho ico cuka kibi kiri muri iryo shengero rya Pentecote misiyoni ya Kayogoro telefone yiwe ngendanwa yahamagara niyitabe
barere muco arakenuye nkuko nari nabwiye mu ntango zano makuru gutanga amasoko atubahirije amategeko mvuze biturire ukunyuruza amatungo yagenewe amwe mu mavuriro ya district y'ubuvuzi ya Mpanda ni mu ntara ya Bubanza ni bimwe mu byagizwe Dr. Hakizimana Victor ajejwe ako karere k'ubuvuzi amakuru dukura muri bamwe bakoze mu ico gisata mu karere yemeza ko ari ubusuma buzingamitse amavuriro yako karere ubusuma bukogwa mu mice itandukanye reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe
Amakuru tukura mu bakozi b'amavuriro asigura bwa mbere ibijanye n'amasoko atangwa n'uwo muyobozi ku mavuriro ya Butanuka na Nyenkarange hatakurikijwe inzira yo guhiganwa ari nayo isanzwe itegekanijwe n'amategeko amafaranga agera ku miliyoni y'amarundi niyo uwo muyobozi asaba aja ku mvuko iwe nk'uko ayo makuru abivuga ubundi bunyonyezi n'ubujanye n'ukuntu Butanuka haguma hagurwa amaritiro agera ku 40 igitoro cya esanse ku kwezi kikitirirwa ica groupe électrogène kandi dakora kubera asanzwe hari ubundi buhinga bw'umuyaga nkuba ukoresha imishwarara y'izuba plaque solaire mu Gifaransa akiyongera ko na litiro 20 za petrol ku kwezi ngo nizo guturira imicafu mu gihe abakozi bavuga ko bayituriza alcool iba yaguriwe hamwe n'imiti abakozi babajije abarongoye uwo bita titulaire w'ivuriro ababwira ko ari kugira habone ayo umuyobozi wa district yamutumye ayandi mafaranga anyuruzwa n'ukuntu amavuriro atanga amafaranga 1,055 ku kwezi ngo nayo kugira abashikanire imiti ivuye muri district ariko ikigaragara nuko yamizanwa nka Rusehabaniha ariyo ambulance inayo hakaba hategekanijwe uburyo bw'amafaranga yayo agera ku bice 5% amavuriro asanzwe atanga mu ikoreshwa giye Rusehabaniha abakozi batandukanye muri ako gace k'ubuvuzi ka district ya Mpanda badomo urutoke kuri uwo muganga Dr. Victor Hakizimana kuri ubwo busuma radio inzamba gateka kawe twarondeye umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi ka Mpanda ku murongo wiwe wa telefone Dr. Victor Hakizimana ntiyatwitavye kugira atanga umuco
Karine Dusabe arakenuye tubandaye n'amakuru twabateguriye bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo biturutse ku mazi ya Tanganyika mu ntara ya Rumonge baridoga bavuga ko nubwo bubakiwe hari abataronse ariko bakabazwa nuko izo nzu zimwe zahawe bamwe mu batatwarishijwe amazu hamwe n'abari mu ntwaro batigeze bagira ikibazo na kimwe bagasaba gutunganirizwa reka inkuru tuyibaze Signorine Nije imbere
iyo miryango yagize ibyago bivuye kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika imaze hafi imyaka 4 irara hahora hakoregwa amanama n'ibirori aho bita semina bari baragize icizere inyuma yo kumva ko hariko harubakwa amazu bazoshirwamo ariko siko vyagenze kuri bose amakuru avaho mu Rumonge avuga ko ayo mazu bene kuyatanga bafashe imiryango imwe gusa bagasigaza imiryango 11
kuva aho Tanganyika itoge twebwe twarabuze redukira nayo tumira amazu yacu aratwagwa aratumagurika turabura aho turara turabura aho tukikumusaya kuva rero icyo gihe twaciye twimuka twimukira ahakora semina aha mu kigo cya semina rero niho tumaze imyaka itari mike twicara turyama mu nibi turya imvura iguye ikatunyagira izuba ikatwakira
bamwe mu bihaye ayo mazu yasigaye harimo abategetsi bakora mu biro by'intara ya Rumonge hamwe n'abandi basanzwe baba mu mazu yabo batigeze bagira izo bibazo byo gutwarwa n'ikiyaga cya Tanganyika
twebwe rero ikintu kitubabaza ni uko tumeze yuko hari abategetsi bamaze kuronka kitubabaza tugasanga muri twebwe nyine hariho imiryango itarose inzu imiryango ishyika 11 kuko ntibyumvikana ukuntu abategetsi ari bo batangura kuyiha amazu
iyo miryango itaronse igasaba kurenganurwa urugamba rwa radio inzamba nitwaronse umustaneri wa komine Rumonge kugira ngo agire icyo abivuze ko
inzamba amakuru twateguye arabandanya ibikorwa by'umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bibandanya gusamaza abarundi bari biteze ko umunsi umwe bazomenya ukuri ku ndyane zahekuye uburundi bivugwa n'umukuru w'umugambwe PDS Gamibanga inyuma ya urongo uyu mugwi Severe amenyesheje ko agiye gushirwaho abakomisere batatu badasangiye ubwoko bazofasha mu kumviriza ku mugaragara abarundi bafite ico bazi ku bwicanyi bw'igihumbi 1972 n'iyindi myaka ku bwa Jovine umugwengezo uwo mugwi ngo uriho kugira ngo uburakoresha mu migambi yawo amafaranga y'abanyagihugu nayo kuri nyako ngo ntikuzopfa kumenyekanye kiretse kuryanisha abarundi tumukurikire
nimba batabikora bikorana n'ubutegetsi kugira basamaze abarundi nibaza ko atakintu kinini gose abarundi bo kwitega kuri ivyo bintu byose ndayicari yari karakora ahubwo hazogira ha barundi bagira bati wewe uzoterezwa kwisigura uzokwisigura imbere yacu ndetse wisigure imbere y'amakungu kuko mu byo yakoze Cyclader ndayicariye kuva harongoreye ijya Severe nta kindi yamariye abarundi atari kubateranya yarabateranje koko umuntu yiha programme y'ukuza kuzura abarundi akarunda amagufa y'abarundi ngaho akubahuka adafise n'ibikoresho bikwiye byo kuvuga ati aya magufa n'ay'abahutu aya yandi n'ay'abatutsi ariko icyo yerekanye gusa yerekanye ko abatutsi bategize inganda mu kumara abahutu ati umusozi wose w'amagufa na magufa y'abahutu bagandaguwe abatutsi mucamura namwe yuko uwo muntu ntisinzi nuko aje intumbero sinzi programu bamuhaye sinzi n'akaranga mutima iyo Severe yitwa kwa yoboye donc ivyo byose rero uno munsi ariko arakora n'ugushaka gukwega iminsi n'ugushaka guhuma amaso amakungu kandi icyo kintu abarundi ribamenye ko atacikorana agikorana na leta kugira bazokwege bazogera aho bagira bati nta bwicanyi bwa bamwe bwabaye ahubwo habaye ubwicanyi bwa banaka nta muntu n'umwe ku isi nzima afite responsabilite igikorwa nk'icyo yofata intumbero yo gutereya abarundi ahubwo twari tuzi ko abarundi bari biteze ko akora ibintu bizima rero ntihagire umuntu umwe asamazwa n'ibyo bintu by'ibyo by'ama programme n'ibintu nkumbure babegeranya kugira nk'uburyo bwoba busigaye bwa leta yo gukoresha bararabingena ubwo buryo busabikanya ama nawe hageze ko bumushikira acekana busabikanya n'abakuru b'igihugu donc urumva oya jewe ku giti ca IPD ndetse n'abarundi nkumbure duserukia nta programme nzima ndayicariye yoba afise yonywanisha abarundi uno munsi ejo canke ya ejo
mu gusozera ano makuru tubabwire ino nkuru ishikirizwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu wabasavye impapuro z'inzira barenga 111 bagiye kuzironswa vuba byashikirijwe na Martino n'Interetse kuri uyu wa kane mu gihe yararamutse agendera ikigo kijejwe imbibi ari naco gikora impapuro aho avuga ko yasanze abakozi bariko bakora izo mpapuro tega amatwi umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martino n'Interetse
bumvikanye ko batangwa gukora n'imiguriguri amajana 5 ku munsi kugira abari bafise imitwarariko igabane ubwo rero twasanze kandi hari n'ikindi kibazo cy'abantu bakoresha amapasiporo ariho amapasiporo twasanze yarakozwe amaze imyaka 2 yamaze umwaka byumvikana ko hari abasaba ayo mazo karatasi batazikeneye cyane rero dutera akambo ko abantu bose basabye inkaratasi z'inzira amapasiporo cyane cyane kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze ko izo nkaratasi zose zakozwe zihari baza kuzitora zose zarakozwe itakozwe irahari nk'akagorane n'abazifamwereka ako gorane akariho ikindi twasanze ni uko bariko barategura neza kugira amarandevu batanze nabo bari bahaye isango ryo kuza kwihirako ryo mu kwezi 11 niho bari bageze cyangwa turabona izo nkaratasi twumvikanye ko bashatse umurindi wo gukora ku buryo n'ibyo banabihindura nabyo nyine mu ndwiza bazobaha ayandi marandevu bakure ko nk'amezi 3 cyangwa 2 ni ukuvuga ko nk'uwari yafise randevu yo mu kwezi kwa 11 aho bari bageze uno munsi birashoboka ko iyo randevu ishoboka gucika igashika mu kwezi kwa 6 cyangwa ukwezi kw'indwi kugira tworoshe ibyo rero biraba abenegihugu bose kuvuga ngo nukuraba ngo bunzi bikorwa n'imashini kandi minsi mu nzitso akazotangura baronke amamesaje utumwa bubereka itariki babahinduriye icyo kirashoboka kandi zovana n'umurindi wo gukora bazaba bari koko tuzi nka yo kubasha gukora ijoro n'umutaza kugira abenegihugu baronke imashini cy'icyambere cya kabiri hariho abantu urumva ko wasavye akaba kamuha randevu yo mu kwa gatandatu naho bakora kwa mezi abiri n'ubundi kigaruka mu kwa kane mugabo ugasanga yasavye ataguze neza ikibazo afise kuko ari abantu bafite ibibazo byihuta nk'ibibazo by'indwara cyangwa abanyeshuri baca ku ishuri hanze cyangwa ikindi kintu gisaba kwihuta twumvikanye ko abenegihugu babikore mu bugwaneza bandikire umuyobozi mukuru w'iki kigo komiseri jenerali bamusigurire neza ko bafise ibintu byihuta bijyanye n'ibyo basabiye iyo pasiporo kw' abantu bihuta tuvuga rero ti nk'umuntu afise ikibazo cy'uburwayi uwo muntu bamworohereze kuruta yandike amwandikire ikete ntiyandike kuri WhatsApp kandi ntiyandike kuri Facebook ntiyandike no ku zindi mbuga ngurukanabumenyi kuko benshi barayitirira komiseri jenerali atari bandike ikete n'intoke baze barishire ngaho hanjya muri sekretariya kumvikana neza ko ibyo ayo makete aca inyishu n'imiburi bubisi ibiri pasiporo ntiboneke
nino ngaha nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye nshimire mwe mwese mwari muduteze yompi Bonfisi Niyongere nariko ndabashikiriza nkabifuriza kuri hantu rweze mu byanyu no mu banyu murara haryana.